Nzohabonimana Philbert umurundi yaserukiye ishyirahamwe gitaho iterambere rimwe mu mashyirahamwe y'ugwaruka avuga ko abakiri bato badaciye ubwenge ngo banke gukoreshwa n'abanyepolitike inyuma y'intoreka basanga aribo bahagiriye ingorane nyinshi. Atanga akarorero k'imyerekano yabaye mu gihugu ciwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yahitanye ugwaruka rutari ruke urundi rugafungwa.
Mu gihugu c'Uburundi ugiye kuraba ibikorwa vyinshi usanga ariko bakoreshwa biriko bikorwa n'ugwaruka, nibo twabona keshi aba ariko barabakoresha bobo barabosha hama babafise uburyo bo babafise kumbure n'ibindi bintu hama iyo habaye ingorane kanaka bobo barihungira canke imiryango yabo ikagenda ariko ugwo gwaruka nigo ruca rusigara ruragira ikibazo, benshi barapfungwa
barishwe.
Ego turabibona, birashoboka.
Na mugenzi we aturuka mu gihugu cha Kenya n'ubu kikirimo imigumuko kubera amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera z'ukwezi guheze ni kwa bibona yemeza ko ugwaruka arigo ruriko rurakoreshwa ku mpande zose kubera maronko
ile kitu ambayo nawafanya sana wengi ama watumike sana
kija kintu gituma twiruka inyuma y'abanyepolitike no gukunda amahera nta kindi hamwe no kubura icyo umuntu akora. Womenga nibo batubeshejeho kandi abanyepolitike baraza aho tugwaye nubi wacu abari mu mabarabara n'ugwaruka ako kantu rero batwemerera dukwiye kukanka.
Adesa kwa ngusa ya amani kwa kukataa kile kitu kidogo ambayo wanapatiwa.
Uumigime nawe Rezerine Mashaka aturuka mu gihugu cha Afrika y'Epfo ati amugwaruka gwagira urunani rw'intamenwa gwagwanya ubukene butuma abanyepolitike babakoresha.
Inclusivity and working together, it's more powerful.
Gukorera hamwe no kugira urunani ni nguvu zidasanzwe. Abanyepolitike baraza bakagenda hakaza n'abandi ariko ugwaruka rubwirizwa kuba umushinge w'amahoro rugakora kuko abanyepolitike baduhendesha utuntu tutaja ntituze ngo ntora nzoguha ibi n'ibi ariko mu nyuma ntitubihabwe kandi ubushonje nta mahoro aharanira.
There's no peace when you're hungry.
Umwe mu gwaruka gwo muri Tanzania nawe ahamagarira ugwaruka basa n'abanganya imyaka kudakengera kazi na kamwe mu gihe gatanga inyungu.
Ukisha kuwa na kazi mtu aweze akaja kukurubuni.
Uwo mwigeme yarahejeje kaminuza ari kumwe na bagenzi we bakora akazi ko gutoragura amacupa yakoreshejwe maze bakayasiga amarangi bakayacapako n'ibishusho bitandukanye hanyuma bakayagurisha nk'utuganuke. Yemeza ko akibitangura abantu bamutwenga ko karakazi kaboneka nk'agaciriritse ariko kubu gashobora kumuha inyungu y'ibihumbi mirongo itanu ku ndwi na yarenga ibihumbi mirongo itandatu y'amarundi. Na Nzobonimana Philbert na wene amaze kubona ibyo yize muri kaminuza y'u Burundi byerekeye kahise atakazi bimuhaye we na bagenzi we baciye batangura kuja hamwe badandaza ibirato. Na we navuga ko bisa n'ibigayitse ariko ko bitunze imiryango myinshi.
Yadandaza ibirato mu gisagara cha Bujumbura kugira mbera karorero abo bandi bahejeje ama university kugira ndabereke ko turiko turakora kugira twirinde ugukoreshwa kubw'inyungu kanaka. Ego birabakenura cyane. Ikindi dukora turiko turagira utu association turafise uburyo turiko turakora na Econet baduha inyenyeri tudandaza ama dukoresha ama EcoCash hamwe ubwo buryo turose tukagerageza kuza gufasha abanyeshure nk'ubu imurambye duheruka gutanga makaye na uniforme ku banyeshure cumi twatanguye ku banyeshure bakeye.
Izo nyigisho z'ugwaruka rurenga amajana icenda rwo mu bihugu cumi na bitanu vya Afrika y'ubuseruko na Afrika y'amajepfo zatunganijwe n'ishami mpuzamakungu gita y'imico UNESCO. Intumbero ni uko ugwaruka rutanga akazi aho kwama ruteza amaboko. Pierre Clavin Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.